Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2008 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 cuti namwe bagenzi baraje inzamba agateka kawe tabahaye imyiriwe iri ndyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagitswe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira Abarundi kuvavanura n'ingeso yo gusahura itunga ry'igihugu. Avuga ko kuva aho afatiye ico kibazo mu minwe, buri munsi hafatwa abantu batatu basahuye itunga ry'igihugu bafatikanije na bamwe mu bakozi bo mu kigo co kwegeranya amakori n'amatagisi OBR. Naho mu ntara ya Muyinga, imyidogo ni yose mu bakenyezi baronse akazi ko guca imikobeko ku mitumba ya Ntamba, Munagano na Musenyi. Bavuga ko ishirahamwe Piparez ryabahaye akazi rimaze amezi abiri ritabaha agahembo kabo. Burano makuru kandi muraza gukurikira ikiganiro ku isoko. Uyu munsi turaza gushimikira ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira umuharire tabara ushire ibigwanisho hasi. Aya n'ayandi ni mukanya tasubiye kuba hamwiriwe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere ku bijanye n'intwaro ibereye abantu batatu bafatwa buri munsi kandi baba bari ko bakorana na bamwe mu bakozi bajejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu gihugu bakora mu kigo OBR. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari ku igenekerezo rya 2025 gitugutu mu ntara ya Muramvya aho yari kwashikiriza buramatari mushasha w'iyo ntara. Umukuru w'igihugu akaba yasabye abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo gukora urudandazwa rutemewe n'amategeko kuko abazofatwa ngo bazohanwa vy'akaruru. Tumuvirize
tumazimese tuwe mwiteka zaje kugwanya amafraude kitaho bintu bisoze iyo mbere mu kwezi kumwe hamaze gukiribwa imanza abantu barenga 50 bariko bariba bagira fraude gusa ukiyumvira abo bantu bahorogeje bagayagaya bita ngo barungutse bafite ibi bagenda baragayagaya mu bantu ndakomeye naho nabasuma kugira ingeso yo kuvuga ko nzotunga ari uko n'iz'igihugu amafraude abateye ubwoba nabo rero baca batangura no kugira amayeri yo kugura indongozi zimwe zimwe mu batoza kora gushikaho aribo bapangana imigambi nagiye kubimenya ari uko ndabyigiriyemo jewe nyine iyi ngeso kandi nayihagurukiye sinzi none tugira ibohero y'abasoma b'igihugu gusa kuko ni benshi nta minsi ibiri ihera ntafashe n'imiburiburi batatu kumva ntanguye isekeza ryo gusiganwa n'abo bantu b'igihugu bagira fraude murumva abo bantu duriko turahomba mu iterambere ry'igihugu mugabo birababaje igihe tuzosanga mu ibohero harimo nk'abantu 5,000 bose b'abasoma bizi igihugu.
Abakenyezi bakoze ibikorwa byo kwimba imikobeko ku mitumba ya Ntamba, Munagano na Musenyi muri zone Munagano komine n'intara Muyinga baridogera ishirahamwe Piparez Burundi ryabahaye akazi ko haheze amezi agera kuri abiri bataronkejwe agahembo kabo. Abo bakenyezi bakavuga ko ukutaboneka kwako gahembo kwabagize ko ingaruka mbi nk'umwumvikano muke nabo bubakanye kubura mikoro n'ibindi. Basaba barongoye iryo shirahamwe kubaronsa agahembo bakoreye kuneza y'imiryango yabo. Idonido na Bonfils Niyongere.
Abakenyezi bidogirishira hamwe Pivarve Burundi ko bakoze akazi ryabahaye ko kwimba imikobeko ngo mugabo ntibaronswa gahembo kabo k'amezi abiri uko 8 n'uko 9. Abo bakenyezi bose bava ku mitumba ya Munagano, Ntamba na Musenyi muri zone Munagano ya komine n'intara ya Muyinga. Kubwabo bakenyezi gute bakoronswa agahembo kabo ngo byabagiriye ingaruka mbi mu miryango yabo, haba mu kutumvikana nabo bakanye eka mbere no kubura amikoro mu miryango. Ku bwa wakenyezi abakapita babarondeye ngo nibo babwirizwa kubishuriza agaciro kabute kabo ngo kuko aribo babakuye imuhira baja kubereka aho bakorera. Ibyabo bakapita badahakana ariko nabo bakavuga ko ishirahamwe Pivarve Burundi ryabatumye ariryo rifise uruhara mu ibura ry'iyo mpembo n'ako gashiruka bute ka wakenyezi. urongoye ishirahamwe Pivarve Burundi mu buraruko bw'igihugu Tademan Rakiza asaba abakenyezi gutenyenya no kwihangana akabizeza ko agahembo bishuza kagiye kuboneka vuba na bwango.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko y'uno munsi ishimikira ku kamo ko gutahuka umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateye abagwanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho leta bara ku isoko mu gishikirizwa na Eric Niyonkuru.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kubahamagarira gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Kubwiwe bamwe mu bagwanyi b'umuhari Red Tabara boca bakwa ibigwanisho bagasubizwa mu buzima busanzwe, abandi nabo bagakurikiranwa n'ubutungane. Uwo mugwi witwaje ibigwanisho ugwanya leta y'u Burundi ntiwateze kwamirira kure ako kamoka Evariste Ndayishimiye, aho wasiguye ko ibyo uharanira utarabishikako. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 28 gitugutu mu 2023 murumva ninge numwe mu banyepolitike batavuga rumwe na leta abibona. Muri kumwe na Eric Niyonkuru, ndabahaye ikaze. Kuri uwa kane ni habaserukira ishyirahamwe ry'abanyaburaya ryishinze guharanira amahoro European Institute of Peace bahabwa umubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ugufasha mu gutahukana abagwanyi b'umuhari Red Tabara ufise bimwe mu birindiro mu buseruko bwa Congo. Nibyo bashimikiye ko kubw'umuvugizi wiwe Gatoni Rosine Girene.
Kuzerekeye iyo migwi yibukije ingingo zimaze gufatwa n'abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko, nuko iyo migwi iziva mu bindi bihugu ishira ibigwanisho hasi gutyo igashigikirwa kugira ngo isubizwe mu buzima busanzwe mu bihugu yaje ivamo. Aho rero ku mugore Tabara n'ishuri mukuru w'u Burundi yashimitse cyane avuga ati Burundi buruguye imiryango, arasaba yuko abo bana b'u Burundi bose bari hanze y'igihugu bari muri iyo migwi batahuka gutyo baze guterera mu iterambere y'igihugu. Muri abo bari muri iyo migwi nitwo kwirengagiza kandi yuko harimo n'abaronderwa n'ubutungane kubw'ibyaha bakoze mu gihugu. Nabo nyene n'ishobora mu kubisha u Burundi yatse kandi arashimika avuga ati nabo nyene turabaye ikaze nibaze gutyo ubutungane bukora akazi.
Bukeye umugwi witwaje ibigwanisho Red Tabara waciye utera ibyatsi ibyavugiwe muri uwo mubonano kubw'umuvugizi w'igisirikare cya Red Tabara Patrick Nahimana. Ikihutigwa ni ibiganiro bishikana ku matora yemewe kandi adakumira.
Icyatumye dufata ibigwanisho niho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha, aho ubu butegetsi bwa CNDD-FDD bwayahonyanze bukayahonyanga izuba riva. Kuvuga yuko twokwitaba tugashyira ibigwanisho hasi tudafise kuri iyo ntumbero, ibyo ntibirimwo. Urugamba rero twatangujwe tuzorubandanya gushika dufite ku ntumbero twihaye.
Bobo byo bashaka no kuvuga ngo babahamagara abantu ngo babake ibigwanisho, ariko badakemuye umuzi w'ikibazo cha politike chatumye bafata ibigwanisho. Ubwa mbere na mbere kwanza nagomba kumenyesha yuko mu mari Red Tabara dushigikiye iyo nzira yose yo gutorera umuti ibibazo by'u Burundi biciye mu nzira ya politike, biciye mu nzira yo kuganira atamaraso arinze guseseka. Rero hoganirwa iki? Hoganirwa kwitunganywa ry'amatora adakumira ahurikiyemo bose, umunyagihugu agasubizwa uburenganzira bwo kwitorera indongozi hubahirijwe amasezerano y'Arusha.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana we wabona ko igikenewe kugira ngo ituzi garuke ari uko ubutegetsi bwa CNDD FDD bugarukana icyuka cyiza cya politike mu gihugu.
Inzira yonyene yuko hashoboka kugaruka ituze mu gihugu, hashoboka ko ibikorwa bitandukanye bya politiki bishobora gusubira gukorwa mu Burundi, ni uko habaho ibiganiro, abarundi bagashobora kumvikana, abarundi bagashobora kuganira ingene hashobora kuboneka icuka ciza ca politiki, ingene hashobora kuboneka urubuga rwa politiki kugira ngo imigambo ishobore gukora yigenga, amashirahamwe, amaradiyo bishobore gukora mu bwisanzure bwabo, abapfungiwe ibya politiki, abapfungiwe ubusa bose bakarekurwa, hamwe n'impunzi n'abandi bose bari hanze bagashobora gutahuka kugira ngo bashobore kwitabira izo vyoba ari amatora. Ibindi byose n'ibimwimvira by'amatora mu minsi iri imbere canke imyaka ibiri imbere ntitubona ko bishoboka, mu gihe umuryango CNDD-FDD na Leta Ndayishimiye babandanya bahonyora uburenganzira bw'abanyagihugu, babandanya batoteza Abarundi, babandanya bugara urubuga rwa politiki, barondera ko Abarundi basubira mu ntwaro y'umugambi umwe kandi muri kino kizana no muri kino gihe itagishoboka.
Ni kuri icyo cyiyumviro cy'umuvugizi w'umugambi MSD Epitase Shimirimana tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Mwari kumwe na Eric Niyonkuru, ndabakengurukiye nongera ndabikebanura naho ku munsi wa gatandatu za
cyari kiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera amwe makuru, dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi, mukaba mubishikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaza mwese muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi. Tuyatangure kuri UBM News canditse ku ngorane abarundi baba mu gihugu c'Afrika y'Epfo barimwo ubuserukira Uburundi muri ico gihugu. Alexis Bukuru yamenyesheje ko abarundi baba muri ico gihugu bariko babona ayimbwa yaboneye ku mugezi, igitigiri c'abafungwa kiguma ciyongera. Kubwo ubuserukira igihugu c'Uburundi muri Afrika y'Epfo, ngo bimwe mu bituma bafungwa ngo harimwo kuba muri ico gihugu batabifitiye uruhusha, inyifato mbi ijanye n'ubusuma, gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu n'ibindi. Hamba ibyo ngo hari n'abarundi bapfira mu manuka zo mwibarabara kubera kutamenya amategeko y'ibarabara. Asaba abarundi baba muri ico gihugu kwirinda amakosa aba baserukira nabo basabwa kugira intonde za baba kugira ngo bamenyekane igitigiri cyabo. Tubandanye n'ikimenyesha makuru iwacu candika ku bacamanza birigwa barafatwa agasakisa kimuntara zitandukanye, icaha bagirizwa kikaba ari kimwe kuri bose, ico naco kikaba ari kujya ibiturire. Kivugwa ko ku igenekezo rya 2023 kuri no kwezi abacamanza bane bo muri sentare nkuru y'Igitega harimwo uwirongoye Damien Manirakiza bafashwe bafatirwa ku kazi n'igipolisi bagirizwa kujya ibiturire. Abacamanza bari mu rukurikirane rw'abandi benshi bamaze gufatwa barafungwa mu ntara za Bujumbura, Karusi, Gitega, Rumonge n'ahandi. Bose bagirizwa icaha kimwe cyo kujya ibiturire. APP Info imbere yo gusozera no makuru yanditse muri ino ndwi kivuga ko ibura ry'imbuto z'ibigori rya kijambere rirangwa mu ntara ya Gitega, abarimyi borozi bo muri iyo ntara bavuga ko abajejwe intwaro n'abajejwe indimo muri iyo ntara batubahiriza amasango baba bahaye abanyagihugu yo gutorera ko imbuto, ngo baragenda bakagaruka ataco baronse kubera batinya gucererwa bikora ku mbuto z'ibigori zisanzwe baguze mu isoko kubera kuburi za kijambere. Abajejwe indimo bababwira ko bakizirindiriye ko nabo nyene bakwiye kurindira. Aha niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi. Mwakoze mwese mwayakurikiye, mukaba mwari kubona Josephine Jones Nkunzimana. Mugire ibihe byiza aho muherereye naho utaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kote Josephine Jones Nkunzimana nino ngaha amakuru yacu yo kuri uno mugoroba agarukiye. Kabashimiye mwebwe mwese mwaduteza biri naho utaha mugihe aho muba maze mubahwe.